Turi mu bigo by'ibiro bikuru vya gisirikare mu Burundi, abaririmbyi bariko baririmba indirimbo zo gusezera rya nyuma Lieutenant Colonel Darius Kurakure. Mu nkoka ya misa yasomwe na Padre Colonel Bonaventure Nzoya, yasavye intwazangabo kuba ibiraro vy'amahoro. Yanasavye kandi Imana guhuburukira bwiza umuhisi
ko aho uyu Kurakure yabatizwa akitwa Darius wamushizemwo ubwiranda bwawe. Turagusavye ubu naho umuzuzemwo ubuzima bwose bw'abana b'Imana, mwicarike ku meza y'ubwami bw'amaho nkuko wahora umugaburira umubiri wawe.
Uwaserukiye umuryango wabuze yibukije ubutwari bwaranze Lieutenant Colonel Kurakure kuva mu buto bwiwe gushika yitaba Imana, acavuga kwiragi ryiwe ari ntibagiranwa. Yashimiye abafashe umuryango mu mugongo mu bihe bitoroshe, ariko kandi yasavye ko amaraso ya mukuru we yoba yanyuma seses. Major Pierre Nyonzima:
Lieutenant Colonel Kurakure Darius ntibigira amahoro, ntibigera utinya gutanga inguvu zawe zose kugira ngo ushikire ku mugambi wari wiyemeje. Iryo rago dusigiye tuzorigendera. Turasaba Imana ko amaraso yawe yoba ayahanyuma. Abakugandaguye nabo bamenye ko bihenze, kuko Darius bakunda igihugu nkawe baracariho kandi ni beshi.
Umuryango wabuze usaba kandi leta gukora amatohoza yihuta kugira ngo wishe wabo n'abamutumye bakubitwe intahe mu gahanga.
Twashaka kandi gusaba leta y'u Burundi n'igisirikare ko bokora ibishoboka byose ngo amatohoza y'urupfu rwawe ahere n'ingoga kandi atangarizwe abarundi n'amakungu. Turasavye kandi ko leta y'u Burundi yogerageza gushengeza abo bose bazagirwa n'icaha cyo kukwaka ubuzima, eka nabo bose barota bashaka gusambura Burundi no kwaka ubuzima uwo wese aharanira ko igihugu cacu cova mu buja no mu kaga cabayemo imyaka itari mike.
Imbere yuko yitaba Imana, Lieutenant Colonel Darius Kurakure abatavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe yigenga baramwagirije kenshi ko ari muntu wazangabo zihohotera agateka kazi na muntu n'inyuruzwa hamwe n'igandagurwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibitandukanye rwose nuko bagenzi we bagendanye babibona nkuko byashikirijwe n'utwara abakozi mu biro bikuru by'abasirikare bagwanira hasi. Yavuze ku izina ryabo bagendanye
yari ngo ikunda kazi abari bamutwara canke abari bamwegereye kandi yatwara barabizi. Yari ntwaza ngabo ikunda abitwara, yari ntwaza ngabo irango na determination, le bravoure n'ibindi. Nashaka ndababwire ko iganda kugwa ryiwe yari yaribwiwe mbere baranamubwira n'ikibanza bazomugandaguriramwo ni kuita broda fishaje mubona aho hepfo muri eta major ya FDN. Gusa ntiyarazi umunsi n'isaha, kuko nabo murabizi ko umunsi n'isaha ari Imana nyene ibiwuzi. Uko ndababwiye niko byagenze, niho Lieutenant Colonel Kurakure Darius yagandaguriwe nta nimetero 10 uvuye kuri tabonda fishaje zihari naho nyende yagandaguriwe.
Lieutenant Colonel Darius Kurakure yishwe arashwe ku itariki ya 22 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, akaba yiciwe mu bigo by'ibiro bikuru vya gisirikare aho yanafubwe. Abaye umusirikare w'intwazangabo yo ku rwego rwo hejuru agira kabiri ashinguwe muri ico kibanza. Uwundi ni Colonel Fermes Nzoyiheba yahitanywe n'isanganya ry'indege mu mwaka w'1997 1997 akaba yaramushikiranganje ukwivuna abansi ico gihe. Lieutenant Colonel Darius Kurakure yari yavutse mu mwaka w'1972 muri komine ya Bweru, intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Intambara igihugu cinjiyemwo mu mwaka w'1993 inyuma y'urupfu rwa President Adaye yatumye ataja mu mashuri ya kaminuza, kuko yinjiye mu mihari yitwaje ibigwanisho yagwanya leta agiheza yisomboye. Yinjiye igisirikare cy'u Burundi mu kwezi kwa mbere umwaka w'2005, mu nyuma yarakarihije ubwenge gushikana haja mu mahanga nko mu gihugu cy'u Bubiligi. Akaba yitavye uwamuremye atwara bataillon yitwa Jenny Dokomba yo kumuzinda mu burengero bw'u Burundi mu ntara ya Bubanza. Asize umupfakazi n'intano zitanu. Mu birori byo kumusezera rya nyuma harimo abategetsi batari bake, harimo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo, umukuru w'inama nshingamateka, umushikiranganji wo kwivuna abansi, hamwe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Eroje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.